Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Izwi ya Amerika libashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turaburamukije nshuti mwese muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa gatatu tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018 kuri mikro muri kumwe na Fide Niyongabo.
Kuba rero bavuze ngo ntabwo ikirego gifite agaciro kuri twe biradutunguye cyane. Ngira ngo bahari yo nk'umucamanza aza kuri bigiye yakiriye ikirego akareba igihe radio atangiye kugira mu gihombo bakakombye kugira ibintu barengera kuri radio ikaba yafungurwa by'agateganyo.
Uwo ni umwe mu bahoze ari abakozi b'iradio Amazing Grace mu Rwanda avuga ko yatangajwe n'ingingo ya Sentare Nkuru y'u Rwanda yukwanka kugurura by'agateganyo iyo radio. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye avuga ku runani rw'amanama nshingamateka ya Afrika ugiye gusaba ibihugu vyafatiye Burundi bihano mu by'ubutunzi kubihagarika ku ngingo ya Sentare Nkuru y'u Rwanda yasubiye kwigiza y'urubanza abo mu muryango wa Assinapol Rwigara baburanamwo ivyaha byo guteza imigumuko mu banyagihugu hamwe n'amazu atari make y'abatwa baba mu buseruko bw'u Burundi yasenywe n'imvura imaze iminsi igwa mu gihugu none bamwe basigaye baba mu ngundu z'ibitoke bakiyorosa imitoto. Aya makuru rero yose turayagaruka ko mu kanya gatoyi. Mara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru twateguriwe kandi tugira dushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Waramutse Fideli. Komisiyo y'inama nshingamateka ya Zimbabwe ijejwe iby'ubutare n'agataka kuri uyu wa gatatu itekanya gusaba perezida Robert Mugabe yahoze ari perezida wa Zimbabwe gutanga ivyemeza byerekana irengero ry'amamiliyaridi 15 y'amadolari y'Abanyamerika yavuye mu butare bwa diyama ku ntwaro yiwe. Iyo komisiyo irongoye n'umushinga w'amateka Temba Muliswa yavuze ko yumviriza ibijyanye n'inyubakwa kandi ya Mugabe izwi ku izina rya Blue Roof iri mu gisagara Harare. Muliswa yavuze ko izo ngingo zikurikiye igerageza ryo gutuma ko wahoze ari perezida mu nama nshingamateka kugira avuge irengero ryayo mafaranga yavuye mu butare bwa diyama. Amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki hamwe n'abakurikiranira hafi bya politiki muri icyo gihugu bavuga ko Mugabe ashobora kwagiriza abasirikare kuba baragize uruhara mu gusahura amadiyama yo mu butaka bw'ahitwa Chiadazwa ni mu ntara ya Manicaland. Mugabe ashobora kandi kwagiriza perezida Emmerson Mnangagwa bari perezida w'igihugu yahoze kandi ari icegera ciwe n'umukukuruke General Constantino Chiwenga hamwe n'abandi bajejwe igisata cy'ubutaka. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yatangaje ko inama itekanijwe hagati yiwe na perezida wa Korea ya Ruguru ishobora kutazoba mu kwezi kuza. Ni mu kiganiro yahaye jo ku wa kabiri hamenyesha makuru inyuma yo kubonana na mugenzi we wa Korea y'Epfo mu rugendo yarimwo i Washington. Trump yagize ati mu gihe iyo nama itoba kumbura ishobora kuzoba mu nyuma ishobora kandi kutazoba ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu kuri mbere. Nawe sekretari wa Leta Zunze za Amerika Mike Pompeo yabwiye amenyesha makuru ejo kwa kabiri ko Amerika ibandanya ikora yitegurira umubonano wo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu kuza, ariko ko atokwemeza nimba iyo nama izoba by'ukuri. Igihugu cya Korea ya Ruguru cyamenyesheje ko gishobora kutitaba umubonano kubwo kutumvikana ku bisabwa na Leta Zunze za Amerika by'uko habanza guhagarikwa ibikorwa bya nikleyeri. Muri Afrika na kandi impande zerwa n'intambara muri Sudani y'Epfo zizongera gutera umukono ku masezerano y'amahoro inyuma y'iminsi 5 bari bamaze mu biganiro ku murwa mukuru wa Ethiopia. Ibyatumye abahuza barungitswe n'ishyirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'iterambere muri ako karere IGADE bategura integuro y'urwandiko rurimwo ibyo badahuriza ko urwandiko rwitezwe ko rutsinywa mu mpera z'indwi. Intumwa za Leta hamwe n'abayirwanya abaharanira agateka ka muntu hamwe n'indorerezi barateye umukono ku rwandiko biyemeza kubandanya ibiganiro ku bibazo by'intwaro harimo no kubahiriza ibice 35% % by'abakenyezi mu nzego za Leta. Integuro y'amasezerano yateguwe n'ishyirahamwe IGADE ivuga ko hashobora kuzaba umukuru w'igihugu umwe hamwe n'ivyegera vyiwe bitatu, abashikiranganje 42 hamwe n'ivyegera vyabo 15. abantu bashika ku 9 barishwe mu manuko bw'Ubuhindi inyuma yahe igipolisi kirasiye abantu bari mu myerekano basaba iyugarwa gihinguriro ry'ubutare bwa Cuivre ari umujumbu ubwo bwicanyi bubaye inyuma y'amezi atari make habi myerekano isaba iyugarwa gihinguriro ry'ubutare bw'umujumbu Cuivre Sterlight Copper Smelting gi kompanyi y'Abongereza abanyagihugu bidogera ko ribangamira amazi yo mu biyaga hamwe na mafi abamwe umutegetsi w'igipolisi yabwitorokanyizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko bajeje umutekano bagerageje gushwiragiza abo bantu ibihumbi bitanu bari bitwaje inkoni n'ivyuka bikoroza musozi ariko biba imfa gusa ku buryo byabaye ngombwa ko bakoresha amasasu yica. Nemungere Papa Francisco wa Ekleziya Katolika zo kwakira umurwi gira kabiri waba kubaguwe n'umupadiri wo muri Shiri ashurashuza abana byatangajwe ejo kuwa kabiri na Vatikano. Papa zobonanira mwibanga Vatikano nabo bantu ndwi bagoberewe na Padiri Fernando Caradima ku magenekerezo ya mbere gushika ikenekerezo ya gatatu mu kwezi kwa gatandatu kuza niho umubonano uzoba. Haraheze ngwi rero papa yakiriye abagabo batatu nabo nyene bahuye n'ibyo byago bakorewe na Padiri Fernando Caradima nyene. Papa aheruka gutangaza ko agiye kugira ibyo ahinduye muri kazoza kugira agarukane ubutungane muri Ekleziya Katolika yo muri ico gihugu ca Shiri.
Turagushimiye Aloyce ku makuru wejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho urunani rw'amanama nshingamateka ya Afrika rugiye gusaba ibihugu byafatiye u Burundi bihano mu by'ubutunzi kubihagarika. Ibyo byashikirijwe ejo kuwa kabiri n'uburongoye komite nshingwabikorwa y'ugo runani hari mu ijambo ry'ugutanguza inama gira iya 72 y'ugo runani izomara iminsi ibiri ibera i Bujumbura mu Burundi. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya.
Très honorable président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine.
Uwo n'umushingamateka Pascal Nyabenda ariko yakira baserukiye amanama nshingamateka ya Afrika yitabye iyo nama warongoye inama nshingamateka y'u Burundi mu ijambo yashikirije harimo ko naha makungu yafatiye amaboko imugongo Burundi kuva muri 2015 igihugu kiriko kiratera intambwe muri demokarasi afatira mu itunganywa ry'amatora y'ibwirizwa nshingiro aheruka.
C'est le dialogue qui a triomphé sur la violence. C'est aussi le dialogue qui vient d'aider le peuple burundais à franchir une nouvelle étape dans la consolidation.
Pascal Nyabenda ati ibiganiro nivyo bikura mu nzira umudugararo nivyo kandi biherutse gufasha Barundi mu gutera intambwe muri demokarasi mu kwiyemereza ibwirizwa nshingiro babicishije mu matora hari ku igenekerezo rya 17 kuno kwezi kwa gatanu. Iryo bwirizwa nshingiro rikaba rihuye n'ibihe turimwo na cyane cyane injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Dusubiye kwemeza ko ibiganiro vy'amaho bizonadufasha kugira amatora ya 2022 azobe meza. Ijambo ryo kugurura iyo nama igira 72 y'uko runani rw'amanama nshingamateka ya Afrika ryashikirijwe na Gaston Sidimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu kibanza c'uburongoye u Burundi Petero Nkurunziza. Sidimwo yagarutse cyane ku bihano umuryango wa Buraya wafatiye u Burundi. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga ko naho hari ababandanya kuvuga u Burundi nabi mu makungu ababurongoye n'abababamwo bashoboye.
Les sanctions économiques injustes ont été imposées à notre pays par des acteurs de cette conspiration.
Gaston Sidimwo ati ibihano mu by'ubutunzi byafatiwe igihugu cacu n'abatifuza ku intwaro rusange ishinga imizi mu gihugu na cyane cyane bamwe mu bagize umuryango w'ibihugu vya Buraya abo nta kindi bashize imbere atari gusuzugura Abarundi ko badashoboye. Ariko dushima ko ibihugu vya Afrika bitayengeshanije gufata mu mugongo u Burundi n'ababubamo. Gaston Ndimwo afatira ku manama n'ayandi mahuriro atunganywa mu gihugu avuga ko aheza kagenda neza ku ruhande rw'urunani rw'amanama nshingamateka ya Afrika hari gushima ko ibihugu byo kuri uwo mugabane wa Afrika biguma bitera intambwe haba mu by'ubutunzi na demokarasi. Cipriano Kasama arongoye ugo runani akaba n'umukuru w'inama nshingamateka ya Guinea Bissau avuga icurwe garongoye rugiye gukora kubijanye n'ibihano byafatiwe Burundi mu by'ubutunzi.
C'est faisant comme l'UPA l'a fait pour le Soudan et le Zimbabwe. Je voudrais proposer
nuko umuryango wacu wabikoze muri Sudani muri Zimbabwe nagira ndabasabe ko mu mpera zino nama igira 72 ya komite nshingwa bikorwa tuzosohora urwandiko rwo gushigikira Burundi tuzorurungikira umuryango wa Buraya umuryango wa Afrika hamwe na ONU. Ibihugu 26 kuri 40 bigize urunani rw'amanama nshingamateka ya Afrika nivyo vyitavye iyo nama ya komite nshingwabikorwa y'ugo runani rw'amanama nshingamateka igiriya 72 ikazorangira kuri uyu wa gatatu. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11:00 kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7,325, 9,685, 9,815 ndetse n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9,470, 17,070 ndetse n'ibihumbi 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho sentare nkuru ya Nyarugenge yatesheje agaciro ikirego cihutirwa catanzwe n'ubuyobozi bwa Radio Amazing Grace. Iyo radio yasaba ko yofungurwa by'agateganyo imbere yuko hatangura urubanza rwayo rwo mu mizi. Abahoze bakorera iyo radio babwiye Radio Ijwi rya Amerika ko batangajwe n'ingingo ya sentare. Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Ubuyobozi bwa Radio Amazing Grace bwari buherutse gutanga ikirego cyihutirwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge basaba ko radio yabo ifungurwa by'agateganyo mu gihe urubanza rw'iremezo rutaratangira. Mu iburanisha riherutse ku wa 17 z'ukwezi kwa gatanu, umwunganizi wa Radio Amazing Grace yarasabye umucamanza ko urukiko rwategeka ko radio yafungurwa by'agateganyo. Uwunganira radio yasobanuye urukiko ko kuba radio ifunzwe byayiteje igihombo. Ubuyobozi bw'iradiyo bwavugaga ko hari amasezerano yasinyanye n'abikorera mu kwamamaza, hakiyongeraho n'imisoro bagombaga gutanga, ariko ubu byose bikaba byarahagaze. Uwunganira radiyo ya Amazing Grace yavugaga ko kugabanya igihombo ari uko radiyo yabifunguwe by'agateganyo. Mu mwanzuro w'urukiko wasomwe ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri, umucamanza yavuze ko ubwihutire bwo gufungura iyi radiyo nta shingiro bufite. Urukiko rwanzuye ko kuba hashize amezi atatu radiyo ifunzwe bigaragaza ko nta bwihutirwe bugihari. Iki cyemezo cyabaye nk'igitungura abahoze ari abakozi b'iyi radiyo. Uyu ni umwe waganiriye na Radio Ijwi rya Amerika nyuma y'isomwa ry'urubanza.
iki cyemezo gusa kiradutunguye kuko ikintu bagaragaje bavuze ko ntacyo baba bakiramira ariyo mpamvu bakurikije amezi atatarangiye ngo ntacyo baba bakiramira ku bijyanye n'igihombo radio yaba ihura nacyo twereraho bidutunguriye nuko ikirego cyatanzwe mbere kwezi kwa kane bakaba basomye urubanza uyu munsi yasize hafi nk'ukwezi n'igice urubanza rwakiriwe so kuba rero bavuze ngo ntabwo ikirego gifite agaciro kuri twe biradutunguye cyane ngira ngo bahariyo nk'umucamanza aza kureba igihe yakiriye ikirego akareba igihe radio yatangiye kugera mu gihombo bakagombye kugira ibintu barengera kuri radio ikaba yafungurwa by'agateganyo mu gihe urubanza rugize ute ruzakomeza ngira ngo ni mu kwezi kwa karindwi.
Umucamanza kandi yanze icyifuzo cy'urwego rw'abanyamakuru bigenzura basaba ko bahabwa indishyi z'akababaro zikurikirana rubanza n'igihembo cya avoka bingana na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda kuko bashowe mu rubanza nta mpamvu. Umucamanza yavuze ko gusabiza indishyi bidakwiye gushamikira ku kirego cyihutirwa ahubwo byazatekerezwaho ubwo urubanza ruzaba rwatangiye kuburanishwa mu kirego cy'iremezo kizaburanishwa mu kwezi kwa karindwi. Bwanibambe Jean Paul umunyamategeko mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura wasanga n'ubundi hari ibyo Radio Amazing Grace yari yarirengagije mbere yuko ifata icyemezo cyo kubashora mu nkiko.
Twabonaga baribeshye kuwo bagomba kurega niba hari urwego rwafashe umwanzuro hanyuma hakajya kuregura utari urwo rwego rwafashe umwanzuro mu by'ukuri icyo gihe wibeshye kurega. Ndetse hari n'ikindi kibazo cy'uko baregeraga icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo Amazing Grace mu gihe ubu ngubu hana icyo cyemezo cyavuyeho ahubwo naho hariho icya burundu bivuga ko nta n'inyungu zari ziri mu kuba batambamira wenda icyo cyemezo cy'agateganyo kuko ntabwo kikiriho.
Nubwo Radio Amazing Grace yatsinzwe urubanza rwihutirwa yareze mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura basaba ko yafungurwa by'agateganyo biteganyijwe ko mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka iyi radio ifite urundi rubanza irega muri uru rwego. Radio Amazing Grace irega urwego rw'abanyamakuru bigenzura ko yayiha indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 50 yatewe n'uko uru rwego rwatumye iyi radio ifungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Iyi radio izwi mu Kinyarwanda nk'ubuntu butangaje yatangiye kugira ibibazo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ubwo Pasteur Niyibikora Nicolas yayivugiragaho amagambo yigisha ko umugore ari umuntu mubi. Iyi mvugo yaje kwamaganwa n'amashyirahamwe arengera abagore mu Rwanda ndetse atanga ikirego ku rwego rw'abanyamakuru bigenzura ari nawe haje guturuka icyemezo cyafunze iyi radio burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugaruke mu Burundi aho imvura yari imaze iminsi igwa mu gihugu yasenye amazu atari make y'abatwa baba mu buseruko bw'igihugu none basigaye baba mu ngundu z'ibitoke bakiyorosa imitoto. Abo batwa basaba abagira neza kubaserukira ko kuko indwara zifatiye ku guhema nabi n'inkorora zibageramiye kubera imbeho. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana.
Imvura yadusituriye kwa mazu turara mu ngundu z'ibitoke tutoki tuyipokimitoto
kwanzo naga tujabukinzuzi nzuzi zenda kututwara
wewe sindiri bano cyari kugwako.
Abandi bamwe mu batwa baba ku mitumba ya Gwamvura na Nyarunazi zone Kigamba komine ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi bavuga ko buraro bwabo bwasituwe n'imvura ihitiye. Iyo mitumba ibiri iba ku imiryango y'abatwa irenga gati jana. Iyo mvura ihitiye igwa yatumye buraro bwabo busenyuka nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baba kuri iyo mitumba ya Gwamvura na Nyarunazi.
Imvura yadusituriye kwa mazu turara mu ngundu z'ibitoki tuyipfuka imitoto urabo dukudara niko nimere uko dara niko niri hasi gura na kareta fise ntibadufasha atwega batwa bahigwa mfura muri Kigamba ntibadufasha
imfura ivanya aho tubaye ko rurabona nk'amazu asanuwe n'amazu make benshi tuba mu nzu zintu zazivyatsi nta buraro bwiza dufise turi bantaho nikora nk'ubu inzu zaruzuye twari tutunzwe n'iryo bumba ibumba turivaniyo inyuma y'imisozi yo muzabutezi nta bumba turoha ngo tubumbinaga n'abagize ngo baragiye mu ruzi ubimihana kandi no gutwara inzo naga tujabuka inzuzi inzuzi zenda kututwara none rero twebwe iki n'ikibazo cy'inzara kiraturembeje.
Aha iguye umuntu yaravuze ngo agomba tora asinzire wewe usinzire bana cyo ari kugwako.
Abo batwa bakaba basaba ifashanyo kubagira neza na leta. Imbeho bararamwo yatumye ubona urubyaro rwabo bategwa n'indwara zitandukanye uko bivugwa n'uyu mugabo.
Ariho indwara icitera yakahehera bagakorora gose bakamererwa nabi rero n'abantu bakuze twese turafatwa n'iyo ndwara yagahehera kubera imbeho nyinshi.
Izo nzuzi zatumye bamwe mu batwa bahora bijukira umugabo kubumba ibikoresho bitandukanye cyane batagishobora kubumba ku mpamvu tubwirwa no mukenyezi
ibumba ntijyoroshye kuronka turagenda kuko naho twahora turikura inzuzi zarahasenyukiye haruzuye ugiye hari gihe utaha na gutya tana gatoyo utahanye ugize amahego utahanye nkakavuye mutuna gatubiri naho nurashimo sigaruganya ati none jewe ndagacana hehe ubundi hoho nubundi hoho ndateba ntwagwe kubera beshi hari gihe ucusanga mbere no kugenda batagiye kubera ubwoba bw'izo nzuzi baburaho bari ugiye ubabwihe benyene te ingene hehe bintu byibumba nukuri biratugora gose kugira turironge
undi mugaho urutunze imwe mu miryango y'abatwa numugaho gucura ariko nawo bavuga kuno munsi hari ntambamye zitandukanye zirabuza gukora uwo mwuga
mwuga wo gucura twebwe muri twebwe abatwa ubwa mbere basokuru baracura bacuze icyuma cyarakobwa kubera cyari gifise agaciro naho ubu nta gaciro kandi n'aba bantu baje kubishomba ibyuma twahora twikorako babitwara badu teye ubworo ariko umwuga wo gucura kuvyukuri ntiwarugayitse ubu ntavyuma turonka ivyuma baguma babishombera ku munzane bica bifata urugendo
abatwavuga ko iyo mibereho mibi barimwo yunyugwa no kubura amatongo yagutse kugira ngo bashobore kurima nk'abandi barundi
kirazo c'amatongo aha nkuyu ari kuri zero kuri zero nyine ntarega uharuguru y'inzu aho ntarega ni nzira umwashitse gwipikipiki twege umuntu wese arosa akabanza yitunira mu nkuko nababo bana ntibarimigwa kumbati ntibarimigwa kajumba none murabi bigene uri kuri zero nkuko yotera inyumba atagatera igitoko agatera ibijumba nagakora kagori cyangwa duharage
bamwe mu batware batuye kuri iyo mitumba babwijwe ijya Amerika ko bagize itegeranyo cy'ingorano batwa bari bakagishikana hejuru aho bavuga ko bakirindiri inyishu abo batwa basaba abategetsi bo mushikirangano bwo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu kubagendera kugira ngo bagire icyo babafashije aho mushikirangano bwo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu twagerageje kubarondera ku telefone ariko ntitwashoboye kubaronka mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC Unumwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemmo mwateguriwe kandi mugira mushikizwe na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivugurura ry'itegeko nshinga rya 2022 ryujuje isabukuru y'imyaka 67 rimaze ryemejwe burundu. Irivugurura niryo ryimakaje ihame rya manda ebyiri gusa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adashobora kurenza. Abanditse itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibigeze bateganya manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu. Bamwe muri bo bashakaga ko president ategeka ubuzima bwe bwose. Nk'uko mwarimu Frank Barclay abisobanura, iki gitekerezo cyashyizwe mu itora mu nteko yabo baryandikaga gitsindwaho gato cyane maze bashyiramo gusa ko manda imwe imara imyaka ine rukumbi barekeraho. Barclay yigisha mu ishami ry'amategeko muri George Mason University, kaminuza iri mu nkengero za hano Washington DC. Itegeko nshinga rimaze kwandikwa, perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka inine ava ku butegetsi ku bushake bwe. Abaje nyuma ye 31 nabo bose bakurikije urugero rwe rwa manda ebyiri zonyine gusa biba umuco kugera kuri perezida wa 32 Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt yatowe inshuro enye zose mu 1932, 1936, 1940 no mu 1944. Yitabye Imana mu kwezi kwa kane mu 1945 ataramara amezi atatu muri manda ye ya kane yari yatangiye rero ku mugaragaro mu kwa mbere 1945. Delano Roosevelt niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye impakanyazo, kuko impaka zari zihasanzwe ariko rero impakanyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1947 perezida Harry Truman wari warasimbuye Roosevelt yashyizeho komisiyo yo kwiga uburyo inzego z'ubutegetsi nyubahereza tegeko zikwiye kuvugururwa. Komisiyo Hoover yitiriwe umuyobozi wayo President Herbert Hoover wabaye umukuru w'igihugu wa 31 kuva mu 1929 kugera mu 1933. Iyi komisiyo niyo yatanze igitekerezo cya manda ebyiri ntarengwa. Inteko ishinga amategeko Congress yarakemeje muri uwo mwaka w'1947 icyandika mu itegeko nshinga. Hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira kuryemeza imwe imwe nk'uko rero biteganijwe mu mirimo yo guhindura itegeko nshinga. Umubare wa ngombwa wa 1/3 cya leta zose kugira ngo iyo ngingo ibe igice kidakuka cy'itegeko nshinga wagezweho ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri mu 1951 leta ya Minnesota imaze kuyemeza. Bityo kuva icyo gihe nta muntu ushobora gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri z'imyaka ine imwe imwe. Abaperezida babiri nibo bonyine bakiri ku butegetsi bifuje ko byahinduka. Ronald Reagan yifuje ko byavaho gusa, naho Bill Clinton yifuje ko uwigeze kuba perezida manda ebyiri yabasha kongera kwiyamamaza. Bombi rero ntabwo babigezeho. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika nacyo uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Murakarama.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye, mwakoze kudutega amatwi. Tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
Sangira kabisina gahiye.